Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijuru Yobora. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Nirinahazwe. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira umutekano mu Burundi watanguje isekeza ry'iminsi 16 ryo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi.
Burundi rero irisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusangi na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'ureta y'umuhungu 2015.
Uyu ni Imakure Hunja arongoye iryo shirahamwe ry'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi. Ku mugabane wa Afrika naho muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere yategetse ingabo ziwe kugaba igitero ku murwa mukuru wa Tigray. Aya makuru yose duce ku masonga yarambura mu kanyisa se mube hafi y'amaradiyo yanyu. Makuru tuyafitiye reka tuyahere kuyagezwa hirya nino ku isi. Duhereye ku mugabane wa Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed atangaza ko yategetse abasirikare biwe gutera igisagara ca Mekele, umugwa mukuru w'intara ya Tigray kivugwamwo intambara. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga Twitter na Facebook, Abiy Ahmed avuga ko urugirwa nyuma rwifunze kubera kwiyemera kw'agatsiko ka TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigray, umutwe wa politiki uri ku butegetsi mu ntara ya Tigray. Urujya avuga na amasaha 72 ya nyuma yari yahaye TPLF kugira ngo ibe yashyize intwaro hasi. Icyo gihe cyarangiye ejo kuwa gatatu. Abiy Ahmed ati ingabo rero zahawe amategeko yo kugaba icyiciro cya nyuma cy'intambara ku mujyi wa Mekele. Yemeza ko zizakora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa remezo, ahantu ndangamuco, inyubako basengeramo n'ingo bwite za rubanda bitangirika cyane, no kugira ngo abasivili batabigwamo. Bityo ministri w'intebe wa Ethiopia yasabye abaturage gushyira intwaro hasi no guhunga Mekele, umujyi utuwe n'abantu 500,000, no kwirinda ahantu hegereye ibirindiro bya gisirikare. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibivuga, ingabo za leta ya Ethiopia zaba zatangiye kugota Mekele nko ku birometero 30 mu majyaruguru no mu majyepfo y'uyu mujyi. Bivuga ariko ko kwibonera amakuru y'impamo bikiri ingorane cyane kubera imihanda, ibibuga by'indege, interineti na telefone byose bifunze muri Tigray, kandi ko bitabashije kuvugana n'abategetsi b'umutwe TPLF. Ejo kuwa gatatu, Abiy Ahmed yasabye amahanga kwirinda kwivanga mu bibazo bwite bya Ethiopia kubirebana n'iyi ntambara yo muri Tigray. Ntashaka abamushyiraho igitutu kugira ngo ashyikirane na TPLF.
Tuve muri Ethiopia twerekeza muri Australia, igihugu cyatse ubwene gihugu mugabo avuka muri Algeria kwera iterabwoba. Abajejwe iby'iperereza naho biri uko batangaza ko badashobora kumusubiza mu gihugu cyiwe cy'amavuko kuko vyo mukwegera. Ejo ni Mukankusi arakomeza nino nkuru.
Abdul Nasser Benibrika wahamijwe ibyaha by'iterabwoba yarafite ubwene gihugu bwa Australia, yabwambuwe n'abayobozi i Canberra. Benibrika uvukiye muri Algeria yafunzwe imyaka 12 mu mwaka wa 2008 kubera uruhare rwe mu mugambi wo kugaba igitero muri leta za Victoria na New South Wales. Abdul Nasser Benibrika ni umuntu wa mbere wambuwe ubwene gihugu bwa Australia ari mu gihugu. Abategetsi baracyafata Benibrika nk'umuntu ushobora guhungabanya umutekano wa Australia. Yatawe muri yombi mu 2005 hamwe n'abandi 17 kandi bashinjwe gutegura ibitero byinshi ku butaka bwa Australia, harimo i Sydney ahari imashini za nikeyeri, mu bunywero i Melbourne no ku kibuga gikomeye cy'imikino. Yahamijwe ibyaha by'iterabwoba yoherezwa muri gereza gufungwa imyaka 15. Igifungo cye cyarangiye ku itariki ya 5 y'uko kwezi kwa 11, ariko akomeje gufungirwa muri gereza yo muri leta ya Victoria hakurikijwe itegeko mu gihe ategereje ikizakurikiraho. Byitezwe ko azasubizwa muri Algeria aho yavukiye, kandi afite iminsi 90 yo kujuririra icyemezo cyo kwamburwa ubwenegihugu bwe. Umusenateri wo mu ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe n'ubutegetsi Penny Wong avuga ko ashyigikiye icyo cyemezo cyo gusubiza muri Algeria iyo ntagondwa yahamwe n'icyaha. Gusubiza abantu babo ku ngufu si ikintu cyumvikanwaho muri Australia. Abakuru mu rwego rw'ubutasi bafite ubwoba ko kwambura Ben Brika ubwenegihugu bishobora kuzatuma ibitero by'intagondwa byiyongera ku isi byonyine bitewe no kujyana abantu bafite ibitekerezo by'ubuheza nguni mu bindi bihugu. Basabye guverinoma ya Australia gukoresha ububasha bwayo ikirinda ingaruka zishobora gukurikiraho. Ben Brika aba muri Australia guhera mu 1989.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Yose ndabibutsa ko mushobora kongera kuyumva kuri ezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Ayo mu karere k'ibiyaga binini, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira umutekano mu Burundi waraye utanguje isekeza ry'iminsi 16 ryo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi muri iryo sekeza. Bamenyesha ko bazofasha abakenyezi bashikiwe nayo mabi na cane cane mu gisata c'ubutungane. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kuva kugenekereza rya 25 z'ukwezi kwa 11 gushika irya 10 kwezi kwa 12, umunsi wahariwe agateka kazina muntu nisekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakoregwa bakenyezi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNIFAM mu kwitabira ibikorwa bijanye no gutuza ayo mabi. Imakire Hunja arongoye uwo muhari amenyesha ko icyo cyaha mu Burundi ataragaseseshwa rumuri, ariko ko kigoye gutuza kuko kenshi gikogwa n'abari bajejwe gukingira abakenyezi n'abajejwe umutekano n'abarezi mu mashuri. Abona ko ubutungane bwigenga aribwo bushobora gutuza ko kabi.
Mu Burundi rero irisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusangi, na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'intureka yo mu 2015. Abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu, baricwa bunyamaswa, baranyuruzwa, baromogwa mu gihugu, abandi baricirwa ko abagabo n'abana, barahohoterwa, abandi barafungirwa ubusa. Nta matohoza akwiye akogwa ngo hagire icyo ashika ko kubera ubutungane bw'i Burundi butigenga. Ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigiri ibyo bakoregwa ayo mabi atandukanye muri iki gihe kubera kudahana. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimira cyane amashyirahamwe yo mu gihugu adaharanira inyungu za politiki, na cyane cyane ay'abakenyezi badahengeshanye kurwana ayo mabi no gufata mu mugongo abahohotewe.
Ku bijyanye n'ubutungane bw'igenga, Armel Niyongere, umwe mu bashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI, amenyesha ko amadosiye arenga 200 bashikirije iyo sentare harimwo n'abakenyezi bakorewe amabi.
Nk'abashingwamanza twaratanze amadosiye arenga 200 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Muri ayo madosiye harimo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa, gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. Rero ubunye murazi yuko umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko agira amatohoza nyezina, amatohoza kugira arabe neza ivyo twamushikirije yuko bikwiye, ivyo twamuhaye yuko bishobora kuba ari ivyemezo bifashe, akagira amatohoza yiwe mu kuraba ivyo bintu, mu kubaza bahohotewe, mu kubaza nk'ivyabona ingene bahohotera cyangwa bakubagura abantu mu nzego z'igipolisi cyangwa ahantu hose bagiye barakubagura. Turavye neza ingene amatohoza ariko arakogwa, turashimishwa cyane n'urugero amatohoza agezeho.
Armel Niyongere aramenyesha abo bakorewe amabi n'imiryango yabo ko abo bakoze ibyo byaha ataho bazohungira ubutungane.
Iki nacyo ni uko tubwira abariko bakora ibyaha cyane cyane ibyaha byo kubagura abakenyezi n'abigeme yuko atakibanza bagifise mu kinjana cya 2021. Nta na hamwe bazokwinyegeza kuko isi ubu yarabaye ntoyi, bose bariko baragwanya ibyaha nk'ibyo. Iki nacyo ni uko twosaba abakubaguwe imiryango yabo yuko botekana bakizera bakagira icyizere ku butungane mpuzamakungu bakarindira kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari gutanga imitahe ku bakoze ivyo vyaha hama bakurikiranwa.
Imakire Hunja asaba abantu bo mici itandukanye gufasha gutuza ico caha.
Kugwanya rero ayo mabi ni gikorwa ca twese ndetse n'amakungu. Duhamagariye rero abategetsi b'igihugu, abakozi b'Imana, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, abikorera utwabo, abajejwe indero y'abana mu mashuri, abajejwe amagara y'abantu, abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe mpuzamakungu, gushyira hamwe ingufu kugira ngo turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, kuko nta kazoza keza ku Burundi kazobaho mu gihe umurundikazi agikorerwa ayo mabi.
Muri uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bamenyeshejwe irya Amerika ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 hari bamwe muri abakenyezi bakorewe amabi bazononswa udutaye twukiteza imbere kubera uburyo buke bafise. Bamenyesha ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira abafashwa biyongere. Umushikiranganji wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira mu Burundi Imer de Sabushimike mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu amenyesha ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 ari akaryo ko kwifatanya n'abakenyezi bahohotewe bigatuma ataco bashobora kwimarira mu iterambere ry'imiryango yabo. Umushikiranganji Sabushimike muri iryo tangazo amenyesha kandi ko iki gihe kigeze u Burundi buriko burakora ibishoboka vyose mu ntumbero yo gukinga ko karanda mu gufasha abahuye n'ibyo byago babicishije mu gucigikira bimwe biboneka ibigo bijejwe gufasha abahohotewe. Umushikiranganji Mede Sabushimike yaciye aboneraho kumenyesha ko igikorwa cyo gutanguza ku mugaragaro iryo sekeza ry'iminsi 16 kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kuri uno wa gatanu igenekezo rya 2027. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho mu rugereko rwihariye rwa sentare nkuru y'ico gihugu iburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu vy'iterabwoba, ubushinjacaha bwasavye ko urubanza rwa Bwana Paul Rusesabagina na bagenzi we 17 rwohuzwa hamwe n'urwa Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara na Kapitaine Nsengimana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yakurikiranye vy'ino nkuru.
Ubushinjacyaha busobanurira urukiko ubusabe bwabo bwo guhuza izo manza bwavuze ko hari dosiye y'abandi bantu 18 barangajwe imbere na Bwana Paul Rusesabagina baregwa ibyaha by'iterabwoba bakekwa ko bakoze bari mu mutwe w'iterabwoba MRCD FLN Rusesabagina yayoboraga. Umushinjacyaha Bwana Bonaventure Rubegwa yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ko abo bantu bose bakurikiranyweho ibyaha bimwe, maze asaba ko mu migendekere myiza y'uru banza byaba byiza ko bahurizwa hamwe. Umushinjacyaha yasabye ko urukiko rwashingira ku mategeko ari ububasha rugasuzuma niba koko dosiye z'abantu 20 zifitanye isano rukazazihuza. Umushinjacyaha arasaba ko urukiko rwazatanga ubutabera buboneye rwirinda ko hazabaho ukuvuguruzanya kw'ibyemezo rwazafata ku byaha bisa mu manza zitandukanye. Yibukije ko yaba Majoro Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Kapiteni Herman Nsengimana bombi babayeho abavugizi b'umutwe wa FLN witwara gisirikare ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD. Majoro Nsabimana abajijwe icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko asanga bufite ishingiro na cyane ko ikubitiro yari yasabye ko bamuhuza na Bwana Paul Rusesabagina yita shebuja. Gusa yabwiye urukiko ko ku bandi bari abasirikare mu mutwe wa FLN abafiteho urujijo kuko atabazi mu mazina yabo yewe n'inshingano bari bafite muri uwo mutwe, ariko agasanga ibyo bitabuza urukiko guhuza abaregwa bose bakaburana ari 20. Yagize ati "Ni byiza kuduhuza cyane cyane wari perezida wacu Paul Rusesabagina tukazabisubiramo kimwe ku kindi uko byagenze." Ati "Hari abanyumvaga ku maradiyo bakagira ngo ni njye wari umutware wabo kandi nari umuvugizi wa FLN." Maitre Moyize Nkunda barashumwunganira mu mategeko yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'ubushinjacyaha nta kibazo babufiteho. Yasabye urukiko kuzabusuzuma mu bushishozi bwarwo rukazakurikiza iby'amategeko ateganya. Naho kubireba Kapiteni Herman Nsengimana nawe wari wasimbuye Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FLN yabwiye urukiko ko atazi impamvu izi manza zisabirwa kuzihuza. yavuze ko ayifatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafatanywe n'abandi bantu barenga 300 babajyana mutobo mu Rwanda mu kigo cyagenewe gusubiza mu buzima bari basanzwe abasirikare. Yasobanuye ko yaje gutungurwa nuko ariwe bakuyemo bamubwiye ko hari ibyo bamukurikiranyeho. Kapitani Nsengimana avuga ko hari abandi basirikare bari ku rwego rwa koloneli na ba generali batakurikiranywe kandi aribo bamutoje banamuha amategeko n'amabwiriza muri FLN. Umucamanza kuri inteko iburanisha yibukije Kapitani Nsengimana ko igihe cyo kuburana urubanza mu mezi azahabwa umwanya uhagije wo gusobanura abo yumva bagombye kuba bari kumwe muri dosiye maze amutegeka kwibanda ku busabe bw'ubushinjacyaha. Kapiteni Nsengimana nawe yemeye nta shiti ko asanga imanza zose zahurizwa muri dosiye imwe. Na Maître Johnson Kabera umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzakoresha ubushishozi bwarwo rukazabifataho umwanzuro. Mu baregera indishyi uhereye kuri Maître Yusuf Ndutiye ubunganira mu mategeko nawe yabwiye urukiko ko bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuriza hamwe izimanza. Yongeye gusobanura ko izimanza zose ziramutse zihurijwe hamwe aribwo buryo bagira amahirwe menshi yo kwishyurwa ibyabo byangirijwe n'abandi baregera indishyi bose bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha. Gusa Maître Ndutiye yazamuye icyifuzo ko kubera umubare munini w'abaregwa muri iyi dosiye byaba byiza harebwa ubundi buryo urubanza rukazaburanishwa imbona nkubone abaregwa bose bari mu rukiko aho kuruburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Iri koranabuhanga ryifashishwa mu nkiko mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi yose. Umucamanza yasobanuye ko byasaba gutegereza bakareba mu minsi izaza uko icyorezo kizaba kitwaye. Avuga ko icyifuzo cya Maître Ndutiye kitoroshye. Yabwiye ababuranyi bombi ko ibihe biriho bya COVID-19 bigoye no kurenza urubanza ruburanishwa. Asaba ko impande zose zategereza ikizakunda kikazabamenyeshwa. Yavuze ko na mbere y'uko uyu munyamategeko bagezaho iki cyifuzo inteko iburanisha nayo yari yarabiganiriyeho ikibaza uburyo bazaburanisha abantu kuri video conference batabazi. Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuza Majoro Sankara, Kapiteni Nsengimana na Bwana Paul Rusesabagina ndetse n'abandi 17 bose hamwe bakaba 20 buje nyuma y'ijambo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ko abaregwa bose bashobora kuzisanga mu rukiko bashinjanya umwe ku wundi. Hari nyuma y'igihe gito Paul Rusesabagina akimara gufatwa akagezwa ku butaka bw'u Rwanda. Ari kubitangaza makuru by'igihugu, Perezida Kagame yavuze ko bose bazagiraho bahurira buri bose ashinja undi ibyo bakoranye hagati yabo. Icyakora ugaheruka kuburana urubanza rwe ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo Bwana Rusesabagina yabwiye urukiko ko we ubwakurikiranywe ku giti cye nta bandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi ye azi bareganwa. Abaregwa bose uko ari 20 basabirwa guhurizwa muri dosiye imwe bararegwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN. Uyu mutwe mu myaka 2018-2019 wigambye ko ari wo wagabaga ibitero mu bice bitandukanye by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni ibitero byahitanye bamwe bigakomereza abandi biratwika biranasahura. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Majoro Sankara na Kapiteni Nsengimana bo barangije guhurizwa muri dosiye imwe. Eh wagira ubusajwe rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika wa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibikorwa by'umurwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe kumenya ukuri no kunyanisha abarundi birabandanya mu bice bitandukanye by'igihugu. Abarundi muri rusange hamwe n'amashirahamwe atandukanye adakiranira inyungu za politike ntabona cyo kimwe akamaro k'ibimaze kurangurwa n'uwo murwi gushika ubu. Mu ntumbero yo kumenya ukuntu bamwe mu banye politike b'abarundi babona ibikorwa by'uwo murwi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yayaze na ambassadeur Isidore Mbayahaga hamwe na Zenoni mubona arongoye umugambwe imbogura Burundi Parena hamwe na Jean de Dieu Mutabazi we arongoye umugambwe w'intadehukirwa Radebu akaba n'umukuru w'umurwi ujeje gukinga no kurandurana n'imizi amabi aturutse ku ihonya bwoko hamwe n'amabi aturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza agateka kazi na muntu. Zeno ni mubona ni watangura avuga ukuntu abona ibikorwa vya severe
kuga ruhande rw'iwanje ndavye ingene bazura ibiziga sinibaza ko ariko kuri kuri kubapfuye dewe 2022 nari ayinfite hafi imyaka 11 nimba atari n'ibiri ivyinshi umuntu yarabibona ibiriko biraba nabo umuntu atatahura neza yavye ivyabaye ku vyerekeye igiti kiri cy'abapfuye nukubwira ko bogenda ku mutumba umwe wese botanga igiti kiri cy'abapfuye ata n'umwe bihenzeko niwo kwirigurajya no mu binogo kubiraba kuko irindwi na kabiri harapfamwo umwe babiri batatu mu ngo canke mu kumutumba abandi bagasigara no kuvuga kukuri barakuti kose kuvyerekeye ibitigiri cyo baba batamenye n'igituma
ariko hariho n'icyumviro cyo gusubira kubafuba mu cubahiro
gusubira kubafuba mu cubahiro ni byiza ariko imbere y'ivyo o babaganiriye imbere yuko banabikora kuko uko kugatwe kiwanje icyo kibazo kirinzwe na kabiri nticyo kibazo kirongowe na leta ubu kibazo kirongowe na sosiyete ni kibazo cya sosiyete kibazo cya leta uko ikibaye ikibazo cya leta womenya ni leta iriko yaca urubanza oro naho kumenya ukuri ugira umenya ukuri rero nuko womenya uti mbega harufi sakariganga muhugo ingene byogenda tukabivuga ningene byogenda kugira ntibizara kariganga muhugo icyo rero icyo kibazo ntacyo ndabona ko bacyarabajijwe nguko
ego me ambassadeur Isidore ambaye haga mwebwe gikorwa cyo mu rwi mu kibona gute
murakoze cyane yewe ku giti cyanje no ku giti cy'abandi benshi tuba tuganira kugira ikintu cy'ubumenyi Nisangu kumwa wibuze hali awasari wana kumwenda wa anji. Hali kukuruhane kwa anje, icho mikuwa, mikuwa dabo, mwaza yuko chayiko wa kichene wechane, kubili biti na ala hundi wenshi, kishore kuhuni. Mwagi zi yuko ala hundi wenshi, huko mshina naye zena wibuze, nini inakali isina liga aleho, mukaro, mwagu niku hawa ayubu imo, ala hundi baga hunga, uhu gani itegura, kandi uhunga na sezera mugenzi we arige bagamura mayira ariyo kubona abantu barapfuye bagahamba nabi mu binogo rusangi ababo ntibabagandarire ababo ntibabariye ababo ntibaganduke murumva yuko imyaka mirongo ine irenga abantu bataza babo ko bakiriho canke bapfuye ni ibintu bisuma mu mutima w'umuntu kandi bikamutera ibikomere bikomeye Jereki unagomba kubuku ngambele, ija mwiki huno shima, mbele huko, kashika na yadona kuzema mjipire kuni kwa chareta, no wanza mshinya reta yu mwundi, ye mwushu ya huza mwuri, kuko amarundi zenshi, wari mbako harijaba haye, mwaga uri kwa etuji, kurugira ungana gute, amarundi bache mwakuma karibi. Kuva umunsi wa mbere bazuye abantu hariya ku rubugu ndazi yuko abantu benshi twayikanze twari tuzi yuko abantu bateye ibiti ku mizinda y'abantu bangana kuriya bakabarimako bakabahatwa ibintu abantu benshi n'abantu baravunye yuko hari ibintu bakwiye kumenya byabaye mu gihugu nibaza rero ko ari ikibazo nikiri kuri severe ikibazo kiri ku bantu bashobora kuba bazi yuko bafite uruhara kuri ibyo byabaye bavuga bati igihe bimenyekane kandi tuzaba tugize ingorane abantu ushaka ko batari bakeneye ko bimenyekana nibaza yuko ari bo bavuga bati niko bigenda nabi turakwiye kumenya ibyabaye
mu kanya ndaguha kanya mushika ntahe nimubona mwishyura kuri icyo kibazo ariko nashaka mbaze na n'umushyira ntahe Jean de Dieu Mutabazi nawe nyine atubwira ukuntu abona ibikorwa by'iyo mu rwibi ko biragenda
ikintu cya mbere gihe nushobora gushikiriza nuko iki gikorwa cya TV mu bisanzwe kije giteba nkuko abo turi kumwe muri iki kiganiro babizi hariho inzego twumvikanye yarusha mu nzego twumvikanye hariho umugwi ujejwe gushyira kurundira ukuri n'ukwekuruyanira ku bintu byabaye kuva kera ubukoloni bugitangura gushyika mu 2008 ibyo rero twarabyumvikanye twaramaze kubyumvikana iyo arusha twari twumvikanye yuko tuzohera kuri independa mugabo inama nshingamateka yashimye yuko twosubire inyuma kugira ngo ukuri bashobore kukwimba neza mu mizi bakomenye yuko twosubire inyuma gushikaho abazungu kuvaho abazungu batangi gushikira ngaha mu Burundi icya kabiri ni uko uyu mugwi uri ngaha uje ubandanya akazi kuwahahora wahahora wari wagerageje kugira bimwe bita cartography ni ukuvuga ukavuga ati kugira ngo tumenye nk'ibintu by'iri na kabiri uru hari ahantu hagiye harahambwa abantu ngaha
amaro uyu mugwi rero uyu munsi urongowe na ambasaderi Ndayicariye wowe waratanguye gushira novuga ahabona kuzura amagufa y'abo bantu kugira ngo umuntu amenye yuko ibivugwa koko ari byo
mu majambo make mushyanahe mutabazi mwebwe icyo gikorwa kiriko kigenda neza
mu majambo make jewe icyo gikorwa kiriko kigenda neza mugabo umurindi ni buhoro buhoro kubera urabye abantu bategerezwa kumenya ukuri bari bakuze icyo gihe benshi bari kubarapfa benshi baranapfuye hasigaye bakenya nicyo gituma jewe ikintu je gusa nuzebona nicyo bita nuze la vitesse il faut yuko banyarutsa kubera ntitwibagire yuko igikorwa barimo kigamije cyane cyane yo kunywanisha abarundi kigamije reconciliation kikongera ubuzeyi bishobotse kikazoheza kigaherekezwa n'ubutungane mugabo bimwe bita apana icyo navuga nyine benshi bamavuga ngo injustice repressive ni ukuvuga ngo guhana oya ubutungane burashobora no kuba injustice reparatrice cyangwa reconciliatrice ni ukuvuga ubutungane bufasha abantu ubundi imitima gusubira kunywana
uyu mugambi turagugarwa ko ariko nashaka mpina ijambo kandi mushyanahe nimubona cyane cyane ku byashikije na ambasaderi avuga ko ikibazo atari umurwi severe ahubwo ikibazo ari abantu bashobora kuba barakoze nk'ibyaha ibyo mu byo ushobora gutera mushyanahe nimubona
namubajije ko yovuga abo batinya bari bo ko yoba bazi
ambasaderi Mbaye Haga
murakoze cyane umushinjacyaha rero nari ntegereje ko ibyumviro byawe ukavuga ati none abo bantu ni bande bishe abo bantu abo batinya ni bande njyewe nagomba kuvuga ko abantu tuba tuye kumenya ubw'ukuri ibyo ari byo byose bariya bantu bose bishwe ntibishwe na mugiga cyanke na malariya yavuze ko na wene 72 yari afite imyaka 12 ko ibitari bikeya bibonye nyine byagenda ni ukuvuga yuko hariho abarishe hariho abakoze icyo cyaha cyo kwica abandi nicyo gituma rero byagomba yuko ahubwo kubimenya si ibyanjye mugabo nibaza yuko amatohoza y'ubutungane afatikiye hamwe n'icegeranyo uwo mugwi nyine sezeri uzotanga uko kuri abarundi bagomba kumenya nibaza ko bizaba birimo tuzoheza tukamenya ibyo byago nyine byashitse n'abikoze icyo rero nibaza yuko nukimwishura gutyo kandi nawe urumva ko mugwi yabonye ufatikanya n'uwo mugwi nyene akavuga ibyazi uwundi akavuga ibyazi ukuri kumenyekana uko nyine rero nibaza yuko tutoza gupindana abantu barapfuye
hari icyo mu byishura ko mushyanahe nimubona
yego nagira kubwiye yuko ko abantu bapfuye ibyo ntakazeseshwa rumuri aho nta gishasha umwe wese arati ko bapfuye mugabo ndashyigikiye icyumviro cya leta yagifite duhere imizi kera mu bakoloni aho oye niho urunku kuri nayo ko abantu bapfuye si ukuri ukuri kuri mu gituma bapfuye ni gituma bitosubira ni wowe bari ukuri harya rero kurondera abapfuye nta kuri kurimo hariwo kurondera abapfuye ivyo birazi ntaki hanyuma kuvuga ko sino harira ko hari abo byofasha mugabo nk'ababuze ababo abo bazozura ntibazomwereka bati naka nguyu ntabyo bazoshobora bizoba ibintu by'ikivunga ataco bifasha izo zo kuvuga ko bapfuka bo banyiteka ntazomenye uwo yapfuze n'uwo atapfuze
tugarutse kuri uyu mugambi tukiriwe kuri we nyine nimubona uyu mugambi ukugira ngo ukuri kumenyekane n'abarundi basubire kunywana uyu murwi wandanije ukora ukora uyu mugambi uzoshobora gushikirwa
abapfuye si ukuri ibyo uko kuri nimba ari uko kurazi mugabo icyatumye bapfa ntacyo bariko bararondera
mu mushyanahe mutabazi hari abarundi benshi bidoze bavuga ko uyu murwi uriko uja kuzukurura abarundi bishwe cyane cyane muri 2022 ariko abandi bishwe mu bundi bwicanyi butandukanye bwabaye mu Burundi batariko baritabwaho cyane rwose cyangwa batariko barashikirwa uyu murwi woba urobanura cyangwa ni intumbero wafashe yo kwanza kuraba abishwe mu bihe bitandukanye abo barundi barashaka kubahumuriza ko icyo gikorwa kizobandanya kigashikira n'abandi bantu bo mu wundi bwoko nabo nyine bagandaguwe
urumva ubwa mbere mutegerezwa kugeza abantu babitegere bategerezwa kwishyira mu kibanza cy'impfuzi n'abasakazi birinzi na kabiri babandanije basaba yuko botunganirizwa hanyuma rero mu gusaba ko botunganirizwa gushika dushike mu masezerano ya Arusha bavuga ati rero hakenewe umugwi ujya ukaraba ukuri
akaba ino ngaduce dusoza.